2 Nisbite Amerika. Iriganiro vya Radio Nisbite Amerika tubabashikiriza imisi yose mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio Ishuti ya Bose FM 88.8 bice bitatu no kuri Radio Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 ushobora kandi no kutushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mu mwanya turabashikiriza ikiganiro muri sanga yamara imbere yaho reka tubashikirize makuru avugwa mu karere. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru. Pierre Claver wiriwe?
Mwiriwe neza.
Mugihe havugwa ko no kuri wa mbere byanse ko haba inama y'abanyepolitike bose bari mu biganiro yarusha muri Tanzania nkuko byari bitekanijwe, mubona ibintu byifashe gute muri iki gihe?
Ni igikorwa cyari kirindiranywe igishika n'abatari bake kuri uyu wa mbere mu biganiro yarusha ko haba uguharira cyangwa uguhangana hagati y'abanyepolitiki batandukanye yarusha, ariko ntibyahavuye biba ivyo navyo rero bikaba ngo byatumwe nuko ibiro by'umuhuza bitaraheza guhindura hamwe no kwegeranya ibintu byose byaha ibyo biro byahawe n'imigwi itanu y'abanyepolitike. Nico catumye rero yicaye kugwa uno munsi kitaba, ariko rero umuhuza Benjamin Mkapa yari yashatse no gukora imibonano n'abo banyepolitike mwibanga, ariko nivyo ntivyamworoheye. Yari yateguye kubonana n'abantu batanu baserukira leta hamwe n'umugambi uri ku butegetsi, batanu baserukira n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu ko ari babiri, Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya. Nivyo ntivyahavuye biba kuri uyu wa mbere.
None muri ico gihe hariko habiki ku ivyo vyose bitashoboye kuba?
Muri kino gihe umuhuza ariko aragerageza kubona n'impande zitandukanye, ariko ntibirakunda. Bamwe baracari mu migwi itandukanye, bamwe mu migwi yabo, bandi mu migwi yabo, ariko rico bikoze uruhande rwa leta hamwe n'imigambwe bari kumwe bashize habo no rwandiko rurimo nk'ibyo bemera ko byoja mu masezerano hamwe yora mukabonetse.
Hari amakuru abashikira ari yacari mu mpisho canke hari byo mwamuzi mwe muri byo muvyo bashikiriza?
Hari bimwe twamaze kumenya. Baravuga bati nyabuna hakuye kwigwa uburyo bwo kotegura amatora y'umwaka w'2020. Bakavuga bati hakuye gushigwa imbere urupapuro rw'inzira abanyepolitike bumvikanye hari mu Kayanza mu mwaka wa 2013. Bakavuga bati leta kandi iriyemeza gusubira kubahiriza amasezerano yarusha ku byerekeye ibigwanisho biri mu banyagihugu. Leta ivuga iti turiyemeje gusubira gukora igikorwa cyo gukora ibigwanisho mu banyagihugu ku byerekeye ubutunzi. Leta isaba umuhuza ko inyuma y'ayo masezerano umuhuza yoca afasha kugira ngo ibihugu mvamakungu bisubire gufasha u Burundi. Leta kandi iravuga ko yiteguriye gufasha abanyepolitike bahunze igihugu kugira ngo batahuke mu mutekano, ko kandi yiteguriye no kubafasha gutahukana amatungo yabo ngo iyo abo bayafise hanze. Leta kandi ivuga ko atana abanyepolitike bazokurikiranwa n'ubutungane kiretse abari basanzwe ngo bakurikiranwa n'ubutungane ko bashatse gutembagaza ubutegetsi. Leta kandi yemeza kubananya ifata inkingo ngo dutere intege abanyepolitike guhunguka nko gusubira mu buzi bwabo cyangwa gusubira mu matungo yabo, hamereyo n'ibindi bitari bike nko gufasha imigambwe yasambutse gusubira kwiyunga. Leta kandi yanifuza ko inyuma y'amasezerano hamwe yoboneka ku munsi wa gatanu bino biganiro bica biba ibya nyuma.
Mukuri indira rero umuntu nuko raba ko ibintu bizogenda. Hari ico cizere kumuhuza ko ku munsi wa gatanu bizoba byashobotse ko izo mpande zose zihubura amaso mu yandi.
Icizere umuhuza aragifite cyane yanagitanganya mbere ibiganiro bigitangura. Ubunyene ubuturuki turavugana amakuru duheje kuronka nuko iyo nama yabotse guhangana amaso mu yandi bitekanijwe ejo ku munsi wa kabiri saa zitatu kugira ngo n'abatavuga rumwe na leta nabo ngo bazane nk'ibyo babona byoja mu masezerano, gutyo bashobore kubiharira ko hanyuma ku munsi wa gatanu hazogere hamaze kuboneka icyo bokwita amasezerano.
Urakoze udukurikiranira hafi iyo nkuru yari umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru. Mukanye rero nkuko twari twababwiye tugiye kubashikiza ca kiganiro muri sanga.
murisanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Rero no kuri uyu wa mbere nkuko twamwavyumvise byanse ko abinama y'abanye politike bose bari mu biganiro yarusha muri Tanzania umuhuza yari yifuje kandi ko agirana umubonano n'intumwa nk'izerukira leta n'aba atavuga rumwe nayo yamara nivyo ntivyabaye muri ico gihe uruhande rwa leta ruvuga ko gwerekanye bimwe mu byo gwemera ko byoja mu masezerano vyari bitegekanijwe ku banye politike b'Abarundi bahurira mu nama ya bose ku munsi wa gatanu kugira bashikize ivyegeranyo vy'ivyo bashitse ko mu bigwi itandukanye mara nkuko mwavyumvise ntivyashoboye kuba mu gihe ukutumvikana hagati y'imigwi iri kumwe na leta n'imigwi itavuga rumwe na leta kubandanya kwibonekeza aho bahari icyizere kw'ibi biganiro nyakuri bizovamwe amasezerano azo kuri Burundi mu ruhagara rwa politike burimo kuva mu mwaka wa 2015. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga cuno musi twatumiye Athanase Karayenga umenyesha makuru yigenga kongera kaba n'umuhinga mpanuzwa jambo yigenga mu bijanye n'itangaza makuru mpuza makungu na inosambano yanonoso ivyerekeye politike ku gwego rwa doktora batumire ndabaramukije
cyane.
Ntangure kuri we Athanase Karayenga, wumvise aho ibiganiro bigeze yarusha muri Tanzania ko nuno musi kwa mbere byanse ko haba inama y'abanye politike bose bari mu biganiro yarusha muri Tanzania. Muvyibaza ko iki mubona ivyo biganiro biko bitera bijaye?
Mumenyesha makuru abaserukira mu karere k'u Burundi n'u Rwanda muri Kongo harya muri yakagikari muko bavuga hari inkuru atamenye kuko jewe naronse icegeranyo cyabavuga abatavuga rumwe na leta icegeranyo ciza cyane cy'impapuro 20 naronse n'icegeranyo cyashikijwe n'abavuga na leta n'imigabo ishigikiye bivuga yuko iyo migwi ishambiranye ari ibiri bose bamaze gushikiriza icyiyumviro ngendegwa ko boshira imbere. Si leta yonyine yashize imbere umugambi wayo n'abatavuga rumwe na leta bashize imbere umugambi wayo. Impapuro 20 zanditse neza zinonosoye zisa bigakwa ko hanyuma mugabo iyo ni inkuru ukumbure umenyesha makuru wanyu atakurikiranye. Hanyuma ikindi nacyo navuga ni uko sibyo ntangaza ko batavuga inani tashobotse yuko bashira hamwe bakumvikana bakicara hamwe byumvikana rwose kandi sinzi ko bizofite babishika kuko urazi rero nasomye icegeranyo cya leta n'icegeranyo cy'imigambo itavuga rumwe na leta ntaho bihuriye. Umenga umwe uburi usomye ibyerekeye ivuye muri leta umenga bari mu Bushinwa abatavuga rumwe na leta abo kamenga bari i Washington.
Twumvise umumenyesha makuru wacu ari yarusha mu cegeranyo cyo kuvuga cy'ivyumviro bicikirizwa na leta ibitari bike ku cegeranyo mwashoboye kuronka cyabo batavuga rumwe na leta n'ibihe basaba
ibintu bisazwe bamabavuga kuva kera bagiye ati twubahiriza amategeko ya Arusha twubahirize ibigize bashingiro twubahirize kudahana ibyaha byabaye mu Burundi byatumwe n'imvureka ihaze kusaba yuko amatora yosubirwamo hari kintu kuri ico kinyene basaba yuko ngo amatora bayemeye se niyo yakora se yo yatunganya abandi iyo bwo basaba yuko nasenze niyo ariyo yo yatunganya kandi basabye yuko abo bantu bavuga ko botaha bahunze abanyepolitike bakurikiranwa na leta y'u Burundi basabye yuko hoba ingabo z'amakungu z'impuzamakungu zoza kubakingira kuko batashe gutyo babitaye mu mucanwa udahera ibyimbo byinshi byiza kandi bikororotse mugabo nkuko nari kudabivuga ntibitangaje yuko batokwicara hamwe ntibavuga ururimi rumwe ntibavuga Uburundi bumwe bamwe abo muri leta bavuga bati n'amahoro y'umusesakara amajyambere aracugaye Uburundi abari na bati inzara irisha abantu bahunze sibavuga rumwe
reka tuze kuri Innocent Bano nawe urakurikirana ibyo biganiro biriko bibera i Arusha naho bigeze ubibona gute
cyo mabanza nkashima nuko ibyo biganiro abarundi babyitabye kandi impande zose aribyo twita dialogue inclusive abantu bose begerwa n'ikibazo cy'Uburundi bose bari hamwe kubitegereza kwigwa nabyo ari abantu babiri basamiranye umwe wese azana ibyunda akazana ibyiwe mugabo kenshi na kenshi iyo ageze ko ibyo byundi babishyira hamwe niho umuntu amenya igishoboka gukorwa cyangwa idashobora gukorwa ibyaba batanze n'abo batanze reka turindiye turabe iyo intumbero bizojyamo
witegereje ibyo byumviro bishyikirizwa n'izo mpande zitandukanye zibiri ubona hari icyizere ko bashobora kugira aho bahurira
je nibaza icyizere cya mbere ni uko umuntu yegwa n'ikibazo cy'u Burundi kandi bene igihugu bamuhaye ububasha kugira ashobore gutunganya igihugu nibaza ko ari leta iyo leta rero itariko iradadaza iyo leta irekuye imiryango ikayirekurira bene Burundi kugira Abarundi ikabaha n'amagaranti nk'uko twabyumvise byemeza yuko batatu bazokurikiranwa ko atangorane bazogira n'umutekano bazobacungira nk'uko icungereye umutekano w'abandi Barundi bose ko mu Burundi nta Murundi aruta uwundi Abarundi bose barangana imbere y'amategeko igihe rero leta yobyemera imbere y'amakungu simbona ibindi bintu abantu boza baje gusaba kuko ibirenganye nibaza ko haba hariho n'ibindi babafashe kugira ibyo bintu bizorengana hanyuma ikindi nacyo numva gihambaye n'uko leta ivuga yuko amasezerano ya Arusha ya mbere ari kuza kubahiriza ibyo rero byose bihungabanya amasezerano ya Arusha ya mbere nibaza yuko ibyo bintu bitoja no mu byo guharira abateza guhariramo
muvuze amasezerano ya mbere ya Arusha mwosigura neza kubatazi birimo muri make
amasezerano yo guhagarika intambara yabaye mu 2000 na kabiri muri Arusha ibyo basezeranye ko ariyo yari agenda Burundi gusa no munsi bagendera ko nibaza yuko ayo masezerano adateza guhonyangwa nk'uko leta ivuze tweza ateza kubahiriza nicyo gihe nashatse kuvuga afana akiretse ibi bariko barayagira ko uno munsi mugabo ibyo bari barakoze ubwa mbere byatumye n'ibyirizwa singiro rihari ubu barishyiraho
naho uravye kubisabwa n'abatavuga rumwe na leta ubibona gute
ndabe ibyo basaba nibaza ko abatavuga rumwe na leta urabyo bakarabaho ingorane zagiye zibera aho batumvikanye ko mu bya politike nibyo bibandanya bigaruka kandi ibyo ntibitangaje kuko iyo uri hanze y'igihugu muri bamwe iri hanze y'igihugu ukabona ukagira ubwoba ukavuga ati ndashobora gusubira ko narahunze kandi nahunze iyi kandi yamiritse iyi wamushaka ko bya bindi washaka ko bakugirira ibyo bigaruka mugabo ibihe birasa n'ibingana ujya mwaka basaba bijya bintu si umwaka turimo umwaka tukujya mwaka basaba bijya bintu ujya mwaka habaye ingorane ubu Burundi bwarateye indi ntambwe nyuma y'imyaka ibiri Uburundi bwateye indi ntambwe ishobora guhumuriza abo bantu baba bafite ubwoba ari nacyo gituma ibasaba ko botaha kugira bitegurire amatora y'2020 nkacamo nari uko ibyokorwa byose ni uko abanye politiki boza hamwe kandi abandi kugira amatora y'umubiri na 20 agende neza hanyuma barundi batayumbemo mugabo rero ingora nto zitazibera kenshi na kenshi hari ibintu twibagira twebwe abanyafrika nuko iyo abaye ingora nari byo twita conflit kenshi na kenshi urashobora gusanga hari ibyo bavuga mu gifaransa conflit par population ni ukuvuga abandi bantu baba bari inyuma y'abandi udashobora kumenya baba bafite izindi ntumbero zabo ari byo gituma kenshi na kenshi uraje n'igihe ibiganiro babisaba usanga bisabwa n'amakungu usanga bisabwa n'abantu atari abarundi ari nacyo gituma kenshi na kenshi abarundi bashobora kuba bafite gusa ishaka ryo kujya hamwe mugabo usanga hariho iyindi mitego y'abandi bantu bari inyuma yabo.
Reka tubandanye iki kiganiro tugaruke ku mutumire Athanase Karayenga. Mu nkuru twashikijwe n'umenyeshamakuru wacu avuze ko umuhuza muri ibyo biganiro Benjamin Mkapa afise icyizere ko ejo izo mpande zibiri zizashobora guhura zigahangana amaso mu yandi, hama akaba afise n'icyizere ko amasezerano ashobora gushikwa ko ku munsi wa gatanu. Niyo ivyo bitaba ibintu bizoba ibiganiro uzobona bihagaze gute?
Kubegeranya bose bakicara hamwe bagashyira ku masezerano bakumvikana yemwe ni ukuvuga kizoba ari igitangaro gihambaye rwose kuko ukurikiranye neza intumbero y'ibyashikijwe na leta mu by'ukuri birafobesi ibindi nabyo birabesha ibindi nabyo bivuga ibintu binyuranye ndaguha akarorero leta ivuga iti abahunze cyane cyane abakuru b'imiryango bahunze ntibatahe mugabo ikavuga muri urwo rupapuro nyine yuko izoguma ikurikirana abo yagiza ngo bagombye guhiri ku butegetsi bwabo abo rero ni 30 sizi ko mubizi n'abantu b'abashingantahe 30 bahunze batazogira ikigongo na gatonya na leta uko bivugwa muri urwo rupapuro rwa leta guno munsi none uwo muntu azokwemera gutaha azi yuko mwene wabo asubiye azingamiye hanze ninde mu batavuga rumwe na leta ikindi za kabiri cerekana yuko leta itavuga ukuri leta ivuga iti ndemeje amasezerano y'Arusha ya mbere y'imyaka 20 kuko umushingantahe yabivuze neza mugabo ntiyemera na gatoya yuko ngo bayitesha guhindura ibyizwa shingiro muri urwo rupapuro yivutse abo bose bashaka yuko tudahindura ibyizwa shingiro ngo ntibabyumvise ngo guhindura ibyizwa shingiro ni uburenganzira bwa leta yose iyo ari yo yose bivuga iki bivuga yuko leta y'u Burundi naho yashyikirije urwo rupapuro bivuga yuko ngo yemeye amasezerano yo muri Arusha mu mwaka 2000 itakuye mu nzira na gatonya umugambi wo guhindura ibyizwa shingiro ikindi cya kabiri cya gatatu kikwereka yuko leta ivuga igishushanyo cyangwa ibesha cyangwa yibesha muri urwo rupapuro bashikirije impapuro cumi muri urwo cegeranyo bafise impapuro cumi bavuga yuko ngo abahunze ntibatahe kuko barabubahirije amatungo yabo ibyo bikandikwa haciye iminsi ibiri ihoteli ya Minani bayisambuye wumva wobyemera gutya abantu batwawe imiduga yabo yatwawe bahunze mugabo leta igashitira imiduga yabo bahanganike ibyo ni ukwisiga inkore mu maso kuko nk'umuntu nka Minani yumvise yuko ibintu byose bizokubahirizwa kandi amafoto yerekana ingene bayisenye hirya y'ejo yokwemera gute yuko ibyo ari
byoshaka
n'umuntu yashira imbere nibyo leta ivuga leta yamivuga leta y'u Burundi ivuga iti abagombye guhirika ubutegetsi mugabo hari ikintu atanari mucisha mu kanwa abishwe abatotejwe abasambanijwe abashahuwe ibyo byose ntara ibyo byaha byose by'agahomera bunwa nta nari mubivuga
reka tubandanye mvuga
iki ababikoze tuzobashe mu tunga oya
reka tubagabo
ngo nuko byabaye nakiri none umva wovye nagutse ko babantu bose bahunga babantu bose bahose babantu bose bicwa babantu bose
ubishira reka tubandanye ikiganiro kubgawe Innocent Bano ivyo muhuza ariko aravuga kwejo ashobora kuba ivyo biganira amaso muyandi hagati yo migwi ihanganye mu biganiro yarusha hamwe n'amasezerano ngo ashobora kuba ku munsi wa gatanu murafite icyizere ko ivyo bishoboka hamwe bitoshoboka ibiganiro zaba bifashe iyi ntumbero
muramba bari imbere yo kwishura ku cyo kibazo kibanze nibaza ko ndi kumwe n'umuntu mwabuze akamenyeshamakuru mugabo rero nibaza ko akaba yari yatumwe n'abatavugamwe na leta kugira ashobore kugira icyo nabwita gitumadovare nibaza ko atari byiza umunyamakuru ateza kuvuga atahengamiye nibaza yuko ibyo byose yagiriza leta ngo iriko irabesa aho yari kuhabanza gutenyenya yobanza gutenyenya gatoya imbere yuko avuga ibyo kuko nibaza ko atari icyo babasha kuvuga ngo yari afite ukuri cyangwa ntakora afite reka turabe ibintu bije n'abanyepolitiki bafite intari zabo bariko barondera umuti kugira icyo kibazo gishobora gutorerwa inyishu ari nacyo bituma tuzovuga ngo uyu afise ukuri cyangwa ntafise ukuri ibizova mu biyago bazaba bagiranye niho bizokwemeza ufise ukuri n'udafise ukuri hanyuma ngarutse kuri icyo kibazo mwari mumbajije njye nibaza yuko mu biganiro byose abantu bariko barayaga tubanze tumenye yuko iyi tariki dushyitseko mu biganiro habaye n'ibindi biganiro byari byatanguriye ibiganiro abarundi barayaze baricara hamwe baravugana ibara gishinga haba mu gihugu hagati imiliyoni n'amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi bari hamwe ubwoko bwose imigambi yose amadini yose baricara hamwe barayaga ku mitumba yose kandi ku rwego rw'igihugu rwose baricara hamwe ari nacyo gituma hari ababifuje ko hari abantu nabo bokumvirizwa bo hanze baba bari hanze ari nacyo gituma muiyo ntumbero kugira bashobore no kubandanya bayagira hanze igihe abarundi bariko barayaga nibaza ko ikibazo nyamukuru ari uko abarundi bayaga ibyabo bibaraba n'ibyo bibaraba rero nibaza ko hajemo ikindi kintu atari ku neza y'igihugu atari ku neza y'abarundi novuga ko ari responsabilite ya leta yo kugira ibyo bintu ntibishike ibizoba mu ibyo biganiro bizoba bije ku nyungu ya bene gihugu apana ku nyungu y'umuntu cyangwa uriya hanyuma ibisigaye nabyo byo guteranya ngaba bafite ukuri cyangwa nta kuri bafite tubanze tubigenze buhoro
murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Bizimana Bizimana uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye tumbere
ni Andres Ribeiro Bizimana
uhamagaye uri he
ndimikambi mutendere muri Tanzania
ufise akabazo cyangwa intererano
naka ni intererano
yego mwishikirize
ndashima ukuntu ganiro abantu bedone bakicarana bakaganira ariko nkanegura bwa mbere abatashoboye abatashoboye kwitaba kugira ngo nabo bagende batange intererano ariko nkanegura n'ukuntu leta ibifata ubwa mbere igomba kudadaza kandi bamwe dukeneye amahoro dukeneye gusubira mu gihugu cyacu gitunganye neza dukeneye kandi yuko bicarana bagategura amatora ameze neza hagatsinda ushebe uwagite urushike nawe akemera hakaba amatora azira ubusuma kugira ngo dake dushobore abarundi shobore kwidegenza tuvemo ubuja twaba turahunga misi yose njyane intambara ibiki ibyo twabirambiwe bose nibemerewe ate ku ntebe y'ibiganiro baganiye kugira natwe tubone amahoro sibyo twaba turahunga igihe cyose murakoze
murakoze dufise kandi Innocent kuri telefone Innocent uratwumva Innocent twamutaye ku murongo wa telefone reka tubandanye iki kiganiro cyacu ariko turiko tuvuga ku biganiro biriko bihuza abarundi biriko bibera yarusha muri Tanzania ngaruke ku mutumire Atanaze Karayenga witegereje neza ku bwawe ubona ikibazo nyamukuru kiri mu Burundi niki
umbabare nishwe gatanye umushega nta ya shikije cyinjye cyane avuga yuko ndimo mumenyesha makuru ahenga mye ega ku mumenyesha makuru so kutavuga ibiriho inzu ya i hotel ya Minani yarasenywe byarabaye cyangwa byabaye ico nico mu nzu twibaza urumumenyesha makuru cyangwa urumunyagira uko asanzwe ushobora kumenyesha avuga ukuri cyangwa azavuga ukuri i hotel bayisenye hirya y'ejo baratwara ngo tuzokubahiriza nacyo bivura ko n'ukuri na gatoya ngarutse ku kibazo cy'iwawe ikigoranye mu Burundi rero uko ndakibona washaka kukuremo uko ndakibona nk'umumenyesha makuru uvuga uti ndi Murundi gusa ikigoranye Burundi ni ikintu kimwe gisanzwe nogeranya Burundi n'umupira urukino rw'umupira warabonye urukino rw'umupira arbitre abari kwarakina na wene kandi hageze yuko igitego gitsindwa nabi gitsindwa neza we bavuga yuko cyatsinzwe bigaca byemegwa gutyo n'umupira kandi leta yinjiza abantu bayishigikiye gusa akaba ariyo baraba uwo mupira mugabo abashigikiye ekipe yindi ntibemerewe ahubwo baricwa barahagaza ikintu cya gatatu umuntu yovuga uravye aho tugeze i Burundi umushinga ntavuze ati tuvuge ukuri none abantu bangajwe ntibariho abantu bishwe ntibariho mu mpande zose sivuze ngo bishwe ngo hishwe abanaka gusa hanyuma hari ikindi bama bagaruka ko i Burundi twama tuvuga ngo tuvuge ukuri leta ishiri imbere ngo abagombye guhirika leta ntibyari byiza na gatonya guhirika leta mugabo wahiritse leta wa mbere nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'ubu niho yahiritse leta ikindi nacyo mbega abantu bishwe kuva mu myaka 2005 nk'aba basore bicwa baba FNL b'abahutu bicwa i Muyinga bahowe kudeta ba bantu bicwa mu Gatumba bahowe kudeta mbega iyo kudeta iguhe uburenganzira bwo kwica uwo ari we wese ayishigikiye naho bayishigikije nta kudeta ashigikiye ariko udashigikiye ushigikiye kudeta ni nyagupfa ibyo byose nibyo byerekana yuko tukuye mu byo guharira tukubuhazuka mu by'ukuri ukuri ni kumwe hariho abantu bishe batoteje batagomba kubona akabi bakoze batagomba guseruka imbere y'amakungu imbere y'intahe nicyo cyonyine niyaye ni wa musifuzi ari we wenyine amenya yuko igitego cyinjiye kandi atawundi ashaka yuko
reka tubaze ino sambano nawe ukibazo nyamukuru mu Burundi muri iki gihe ukibona gute
kibazo nyamukuru mu Burundi nuko tugira abantu bavuga amajambo nkayo bakagira amajambo yo guhumuriza Abarundi apana amajambo yo kugaruka muri kahita twarabyumvise cyane aya majambo kuva mu 2015 ndetse no munsi ayo maslogani baza ko atagifite ibanza mu Burundi ahubwo igisigaye nuko Abarundi bakwicaramo bakayaga bakaraba ingorane bagize kuva kera hose kugira ngo izo tubiye kugira umuntu avuga ngo uyu ugashyira imbere ngo minani ibintu bye yiwe hagana neza arashaka kuza bucumi hakaza nyandwi akaza nde afite ikibazo niba ashaka kigira ibibazo by'igihugu mu gihe igipolisi cyavuze yuko yacyateguye neza ingene ibyo bintu by'iyo nzu ya minani yabaye nitwo bigaruka ko kuko hariho n'ubundi munyagihugu ashobora muri icyenda juru ashobora kuba yaragize ingorane nk'izo bice dufata ingorane z'umunyagihugu we ku muntu umwe wese tukazibagira tukajya dusura ikibazo kimwe ku muntu umuntu wajya dusura tugira ikimana nibaza ko abantu icyo nzi bya dusanga kigira i Burundi hari abantu bacu atwa nk'abagira igira imana bakibagira ko bene gihugu Abarundi bose bangana ari nacyo bituma inyishu iteza gutorwa u Burundi ari inyishu iteza kubahiriza Abarundi bose uko bangana tutarinze kuvuga ngo ni minani ni bitumi ni nde ibyo nibaza ko umunye sima kuyobanza kubimenya ubu aho ibintu bigeze nuko ibiganiro ikiyago bariko baragira ubu cyo bikiyago kugira generaso ugwaruka rubiko rakuru ubu niruzovuka rudoshobora kuba mu Burundi utakija muri byo bya kudeta tugiye kurero kurekura twatavuga ati umuntu agize kudeta tumubabarire amazi ya rusha abantu asibye byumvire byo gukubita amakudeta abisi icyo bitutunganye cyo uko kugira n'igikire mu turita mu gifaransa rabikidiza n'igisubire kongera tusha tumubize bintu byo gukubita amakudeta ari abantu bagira birabajyohera kuzinduka mu gitondo bagatora amasari bakagenda bareka saa gutemba akazi gutegetse nacyo bituma ibyo bintu bitoja no mu biganiro abantu basaba kugira kugira badekuraje kugira bahase umuntu wese basa icyumviro cyo gutembagaza ubutegetsi akoresheje ingufu ahubwo twakwinjira muri demokarasi nyakuri amatora akaba abarundi bagatora uwo bishakiye kugira ashobore kubarongora ni nacyo bituma inyishu ya mbere ni uko Arusha ibyo bumvikanye Arusha ubwa mbere byobandanya byubahirizwa nk'uko biri ko birubahiriza uno munsi hanyuma abarundi bakajya muri demokarasi nyakuri hamwe utsinze arongorera abarundi bose utsinze n'abakemera katsinzwe ntacaza kurondera ingene atembagaza ubutegetsi akoresheje ingufu cyangwa ibindi bintu icyo nicyo kintu cya mbere gishobora gukiza abarundi
munyaruse hari ikindi kimvire mwagomba muvuge
narisa kuvuga ikintu nashaka kuvuga kubyere ingaruka kubyo biganiro biri Arusha nibaza yuko abantu bagiye Arusha murabye abanyepolitiki bari Arusha hariho bagwasa hari abahora bakuru b'ihugu hari abarongoye Prodebu hari abitwa bareho bega ninde muntu Arusha ugwanya ubutegetsi bwa leta yo Burundi angana rewo cyangwa rutagwasa ko bose bari Arusha kandi baje bari Burundi kandi bakaba bari Burundi hari umuntu n'umwe gusa no muti murumva agira ingorane mba bagwanya leta bari mu Burundi ni nacyo gituma dukeza kuzaturaraba ibintu uko bimeze hagati mu gihugu n'ibyo turaba uko abantu badabarabivuga batagutera ubwoba kugira n'abarundi bari hanze impori zahunga n'icyo guhunguka nibaza yuko umunye politiki agwanya leta wa mbere ari mu gihugu kandi ntabwo bafite
Teka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Kagoma Clave Kagoma uratwumva
Yego ndabumva
Uhamagaye urihe
Ndi makambanya nzaraki mu Burundi
Ufise ikibazo canke intererano
Yewe no vuga ni intererano kuri ibi hanini ngoma ngaruke kuri ibi byabaye ku nzu ya Dr. Janina
Yego
icyo cyane kwa kuvuga kenshi no kubera iki iyo habaye ikintu ku muntu w'umutegetsi gica kivugwa cyane kurusha umuntu muto none abantu batoya bo burya nta bintu bibi bashikira ko tugira twumva bivugwa byo nuko bo batari abantu cyane bo byo bayiva kuki hanini icyo nagomba kuvuga nuko iyi kibaye bogerageza kibaranga ari umuntu muto ari umuntu munini byose bigafatwa kumwe mugabe ikintu kibaye kimbure ku muntu munini aha ku marezo sosiyo zose usanga ariko handikwa ibyo byabaye ni twanze kwicabaye atari cyiza ariko tugomba ko n'umuntu mutoya yageze ikibazo ko byoza biravugwa ko cyane navyo kimure nimba babikoze nabo bakarondegwa simbe bakabihanirwa
murakoze
ariko nkinge nagaruka kandi kuri ibi biriko birabera hari Tanzania
gatanyarutse unyarutse
nagomba yuko kimbura abantu bagiye nabo bagerageze kuraba bahagarara inyungu z'abanyagihugu kuko bakareka guhagarara inyungu z'abanyagihugu nahene barova yuko bagiye nta kintu kimwe dushora ishobora kugenda neza se twakwifuza ko boje hamwe bakumvikana ya leta badashyikiye leta hamwe n'abandi bagize mu rwego kugendayo bumvikane bafatiye ku nyungu z'umunyagihugu n'igihugu mugabo agafatiye ku nyungu z'abo bwabo twe turizera ko ata kindi kintu ishaka tuzokigira tubona gihinduka
murakoze dufise kandi Liliano Nzosabimana watubwira aho uhamagaye uri n'akabazo cya intererano
gende muri Bujumbura
ufise ikibazo cyangwa intererano
Jeni ntererano ngira nshikirize kuri ibyo cya Dr. Janina inzu yiwe Halo
ndabumva
isiwe twarumvise igipolisi cyaravuze yuko iyo nzu yahora ifise abanyezamu ama uwo mu nyuma ngo nta banyezamu bari basanzwe bahari ama mu nyuma rero tuvuga ngo yarabumo satwumva amakuru amavuga ngo yoba yabomowe ngo n'abantu mbwa igipolisi ibyo cyatubwiye kuko twe twemera amatohoza abatohojwe neza ama twebwe rero uno munsi nidusaba yuko ibintu bibaye baca babishyira muri politike cyane nani turamuzi yaratwaye n'amashyiga mateka eka yarakoze ibikorwa bimwe mu gihugu cyane nani turamuzi uno munsi avugira muri senare de kare n'umwana wa perezida wa Ranake Radake na muradi wari wayizanye ko ari nyakubahwa umushinga icegera cyangwa icumbu cy'umukuru n'amashinga amateka agatogwa donc abo ba politike bose turavye ibintu bagenda baratambatamba hanahana urabona ko umenga nta mushinga mu wasise nta position basise rero ya dimani yego izuzira mu mukasi yo yonyine niba bumutse ari nyinshi za bumutse nicyo bituma rero turiko turavuga ati mu Burundi ibintu byononekaye nibaze baravuga iby'umuntu umwe.
Murakoze.
Oya sindahezo.
Munyarutse kuko dufite n'abandi barindiye.
Yego, aba ikindi ngira nongere ko kuri ibyo biriko biravugwa abari mu biganiro ya Arusha. Kubanya niyo guturi ngaha ni twebwe tuzi amagorwa tubona ku mitumba aho tubaye. Rero usanze n'abanyapolitiki ngo baragiye guserukira abanyagihugu. Yego nivyo mugabo hari bamwe bamwe nk'ubu tubaza twe abanyagihugu ati mbega mubona naka yo bagiye kubaserukira twe abanyagihugu twavuga ati oya hari bamwe umuntu usanze agiye jise gusa kuba agiye kubivita iyo akirabira iyo Arusha igiye nisa hama arakitetre niba babahamahira agatahana ayo amajisho saba cyanyuma
uheraheze
cyanyuma ebe ni guheraheza abarundi ni byiza kuganira si bibi bose ni begera imana ni basenya imana imana yonyine niyo ishobora gukiza kino gihugu nta munye politika ashobora gukiza kino gihugu ni bajye mu ishengero basenge binashoboka mbere
murakoze
murakoze
ngaba bumvise tugaruke ku batumire bacu muri iki kiganiro cacu muri sanga turiko tuvuga ku biganiro riko bibera yarusha mutumire Atanase Karayenga umvirije nka bamaze guhamagara baravuga ko hari ukuntu basa nabinuba abanyepolitike ko bashobora kuba bagenda hariya bagaserukira inyungu zaba guserukira inyungu z'abanyagihugu abanyagihugu bari kwavuga ko ari bo babona ibibazo neza kuko babicamwo iminsi yose muvye baza kwiga
sivyo sivyo na gatanya kuko uratye ari impande zose ari abashikirije icegeranyo cyabo bwo muri leta n'abashikirije icegeranyo cyabo batavuga bimwe na leta harimo ivyiyumviro byiza bamwe zamwe n'abandi kandi ivyiyumviro soto cisha mwizisho ngo nuko bivuye na hanaka cyangwa hanaka cyangwa nako bose nyine bagerageje gushikiza ibyiyumviro bibaza ko byokize Burundi mugabo ufite amashinga nkaya yavuze yuko kumbe nibavugira abatavuga ariko na leta urabyo urupapuro izo mpapuro icegeranyo bambe cyabo batavuga ariko na leta impapuro 20 zanditse neza cyane ucubona uravye ivya leta n'ibiva mu migambo itavuga rimwe na leta naco bihuriye ko nagatobisanga ivyashikijwe nabo ba Rwasa nabo ba Ngayimpenda nabo ba Leonce Ngabo ni vyiza cyane kandi rero birumvikana mugabo ntiwo tuvuga ngo naho birongorotse naho bisa neza naho biteye igomwe ngo bizoca byemegwa kubera iki ndaguhe nk'akarorero ndavuga bati tuje mu matora y'umwaka 2020 mbega Nkurunziza zo kwitoza cyane zo kwitoza nk'icyo kibazo cyonye ukibaje gutyo nyene abatwara bose baca bahesha kuko barazi cyo ukuri barazi ko Nkurunziza bavuze yuko ngo azokwitoza gushika yeza agarutse ibyo byo kuvuga ngo twubahiriza amategeko n'ingingo zo muri Arusha ya mbere ni byiza cyane kandi biri muri urupapuro rwa leta mugabo ni ukubesha kuko iyo intwara y'ubu uyonyene yare yakurikije amategeko yarusha hanyuma ngo rero ngo duce sasa ko akarago tuje mu myaka mu matora azoza kandi tuzi ko azokwitoza kandi tuzi yuko atanarimwe azosubiza inyuma bijya gusubizamo ibyizwa shingiro batubeshe batukwere nk'imbuzi bajyanye gushora mu isoko bavuge ngo emera emera hanyuma ibyo bya minari nabyo ega minari byavuze ko ari umukuru wa sinare kandi yatwaye igihugu kandi ari mu bantu baneka bari hejuru ariko ibipfa byo biravugwa n'ibindi byinshi byaravuzwe none nk'ejo bundi amafoto yabijya bibondo bibiri baciye ibikonjo urazi isanamu bitanga uri hanze bakubwira ati abo ni abana b'abarundi baciwe ibikonjo kuko bibye ikigori umuntu avuga ngo ntituvugire minani gusa ego n'ibindi biravugwa cyane rwose biravugwa ariko nta na kimwe giteye igikomo na gatoya cyose biteye isoni ahubwo munsi y'amake rero icyo nagomba gushaka ko ni uko emera ukuri wemanga kabi cyangwa wemanga icyiza mvuga ucemange nkuru nziza agomba kwitoza mu myaka ibiri abivuge tubimenye nkuru nziza ashatse guhesha abivuge tubimenye nkuru nziza ashatse kwima imanza ziba abivuge tubimenye adashatse kwimanza ziba zisaba abivuge tubimenye nitugume muri soko niruzi hanyuma niho twutera imbere
reka tubandanye tuze ku mutumire wundi ino sambano abanyagihugu bavuga ko bashobora kuba binubira izo mpande zibiri ziri Arusha ko zitabwizanya ukuri kandi ko zishobora kuba kumbura zigiye hariya guserukira inyungu zazo zitaserukira inyungu z'abanyagihugu bavuga ko
yemeza yuko nkuko ibiganiro byatanguriye mu gihugu abarundi bakayaga barajije bapfunditse hanyuma nabo bari Arusha kuba bandanya bayaga nkuko amakunga bishaka ko bogirije ibiganiro hanze bije gufasha ibyabereye mu Burundi nibaza ko ibyo byose bivuye hanze byoba bije kunganira ibyabereye mu gihugu hanyuma ibizovamo nibaza ko abarundi bakurikiranira hafi barazi ingene bazovyakira ari biza ku neza yabo bazovyemera ari biza akatari ku neza yabo nibaza ko atazovyakira kandi inzira nziza itunganyijwe n'amategeko nuko byose bizoca mu matora canke bishobotse icyo notaba na leta abenegihugu bakabyemeza ibyo byavuye muri ibyo biyango mugabo nibaza ko kuri gushika ubu twogira icyizere yuko ibiri ko bibera hariya biza kunganira ibyo abarundi bapfunditse i Burundi imiliyoni n'imiliyoni
murakoze tugaruke ku matelefone Chanel aduteye akamo Chanel uratumva
uya londa wumva
watubwire n'indi zina naho hamagaye uri
udusabe ndi mu Burundi
ufise akabazo canke icyumviro uterera
yewe intererano ufite nashaka kubanza guhanura natukanye uyu muntu mwavuze ngo numenyesha makuru burya urumumenyesha makuru wigenga ugashoza uvuga imvugo mwene yikugira aho yengamiye haboneka nk'uko nibaza ko byaba ari byiza nk'umenyesha makuru wigenga kuko nk'ubu ariko aravuga ngo inzu ya minani ngo yarononekaye Burundi irebe birabeshe cyane kumva ko hari ikintu umuntu yahunze cyononekaye ariko gucaca guca uruhanze uyu munsi sinibaza ko none yotubwire abantu nka babiri wewe kumva n'umenyesha makuru azi baba barayisambuye iyo nzu mu gihe tutaramenya amatohoza y'igipolisi tukaba turarindira kugira ngo igipolisi cyo nyine nacyo kizozana na mayikirezi zima kuko ibintu ukuntu byaragenze hano kigira kabiri nagomba kuvuga kuri aba bari yarusha burya mu biganiro iminsi yose muri abantu babiri nk'icyo cyo mupfa umwe wese agira icyo aheba uwundi agira icyo ahebe leta ko nayo ikababwira ati tuzobagarantiza ku mutekano tubacungeye n'imwataha tuzobasubiza mu buza babuhoramwo ibyo byari ibintu no yemeye yoyo kugira none bobo babemeye guheba iki kugira ngo umuntu uboneke kuko by'abarundi kibaradishinga hanini ibiganza bya politike boza baronka abo bantu bari hanze barazwe ishinga n'inzara n'ubukene buri mu gihugu ibyo bintu birabishinga abantu ama kuri cyo kintu cyo bavuze yuko ngo boza gukurarirwa n'inzego za ONU ndetse kwerekeje ibaza yuko boca bada gutandukanye barundi aba baronse bari buzumburane ntibararirwe n'inzego z'umutekano z'i Burundi ingorane bagira ntibigire umurundo wari wese nibaze bicare ngaha batekereze bemere bumvirize bategura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abanyagihugu bahitemo ibyo kuvuga yuko twoza gusubira inyuma myaka y'ibihumbi bibiri na kangahe y'intwaro zafata ikibanza ni kumva twa two dusubira inyuma cyane.
Murakoze murakoze duvise kandi Dieudonne. Dieudonne uratwumva?
Yego ndabumva.
Uwo tubwire irindi zina naho uhamagaye utumbereye
andi butumbura ni niyo nkuru.
Mufise ikibazo canke icyumviro?
Ni intererano naterera ku mijyi yose.
Mugishikirize.
Cya mbere nashaka kuvuga kuri ujya mugwi senarede uri hanze utitabye ibiganiro niwo mugwi wa mbere wasaba ko leta yoza mu biganiro ivuga ko leta idashaka ibiganiro ariko uyu munsi baranse kwitaba byaratubabaje cyane twashaka tubasaba aho bari bahanze abandi iyo bari mu biganiro by'amahoro gikuru si senarede gikuru ni ingorane y'u Burundi ko yotora umuti icyo nagira mbwira bari mu biganiro nabo nibareke amayeri amayeri y'abanyepolitiki niyo atuma igihugu kigeza mu ngorane turimo nibabwizanye ukuri bumve ko hari ikibazo hano barondera umuti urama ku gihugu abatatumiwe nabo bagiriza guhemura ubutegetsi ntawe ubashigikiye Burundi abarundi twararushe cyane n'abantu batemba bazubutegetsi kuva kera abo bantu nibahanuwe ndibakwiye kujya mu biganiro ubutegetsi n'ibyo habwa ku nguvu turebe ko amahoro mu Burundi yosasagara intango ya demokarasi yaratanguwe tari cyo tutoshika ku murakoze.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turiko tuvuga ku biganiro biriko bibera iyarusha mu kiganiro muri sanga cuno munsi. Ngaruka kuri Innocent Bano wigeze kuvuga ukugene hashobora kuba hari nk'inyungu zo hanze zishobora kuba zigira ingaruka ku biganiro biba biriko bihuza abarundi wo bisigura neza?
Nuko nabinonote ko nuko urabye mu bihugu byose hagiye aba ingorane kutumvikana ku bya politike byaba icyo nokwita conflit armé cyangwa de conflit politique cyangwa andi makrize kenshi na kenshi wasanga hariho ibihugu bica bije imbere bigatangwa kuvuga ngo mujye mu biganiro mushyikiranira aribyo bita amanegotiyatio atari bwo rwego turi kuno munsi mu Burundi kuko mu Burundi turi muri dialogue aribyo bita ibiganiro. Ibyo bye kenshi na kenshi bisabwa no hanze ababisaba n'abo hanze iyo rero ubonye abo hanze bariko babisaba nuko baba bifitemo inyungu uzorabe ibyabereye muri Congo ibyabereye muri Suda ibyabereye kano muri n'ahandi hatari muri Afurika muri Liba cyangwa urabe biriko bibera muri Siriya usanga hariho abantu baba bashaka ko ibiganiro biba kuko hariho inyungu baba bifitemo. Ntibitangaje rero igituma navuga uko murabona ndinze kuvuga nabo baba bari muri iryo shyirahamwe rya isongaha bita ngo ni Kinarede urabona nka bose nk'amanama yabo bayagira mu Bubiligi amanama yabo bayagirira kenshi na kenshi usanga baguma batumirwa n'abazungu bo ngaha ibyo bakora byose ugasanga n'abazungu nibaza rero ko rimwe na rimwe iyo bariko baradadaza haba hariho ubutumwa baba baronse kuri abo mu Gifaransa babita agent hakaba hariho n'abandi bita principal niko babikora babivuga udongo mwajya n'umuntu akorera uwo mu principal tadiri ni nk'umukozi akorera sebuja aterezwa kwa yamuhaye raporo iyo sebuja ashaka icyo atagicisha kuri uwo rero kugira ashobore gushika ku nyungu ziwe nibaza ko no mu Burundi boraba neza kuko iyo hari abarundi basaba kwicarana mu gihugu bayage hakaba n'abandi barundi udahumba ngo twebwe ngo ntidushobora kujya muri ibyo biganiro hanyuma ugasanga hari abavuye no mu Burundi bari mu uwo mugwi bagiye Arusha aribo barongoye imigambwe muri ibyo biganiro ugasanga barimo uwo mugwi wa Kinarede mugabo ugasanga bavuga ati oya Kinarede ntiyatumiwe kandi abagize muri Kinarede abantu bakomakomeye bose bari Arusha urumva ko bariko bahuma amaso amakungu bariko bahuma amaso abarundi kubera hari izindi nyungu hariho icyo bita ma agenda kace baba bafite nicyo bituma rero twogenda buhoro buhoro ari nacyo gituma na leta yagenda boroboro ikaraba inyungu y'abarundi niho n'uburundi ngo bwacu burikukiye kuko gushwe no munsi nitwaba narujya mu byo byarusha egadoza nabandi ejo mu gitondo abukera bibuye byarusha baganiriye bakavuga ati natuje ntabyo dushiki reka natwe tuje ku Rwanda tuyamiriza none badashaka turi arusha kandi ibyo bintu rero biteza guhagarara abarundi bayaje kugira izo ngwano zosubire umwe wese yumva atashimwe adashimye atishimye ibyavuye mu byo abarundi baba bavuze agace atakujya ku Rwanda nibaza ko ibyo biteza guhagarara ariyo nyinshi bateza gutorera arusha kugira ngo izosubire.
Murakoze. Atanasi karayenga icyo kibazo cya Senared mukibona gute kuba batari arusha
kiratwengeje kuko uwo muntu avuga ngo sinarede irimo abantu b'abagaragu batumwa n'abazungu ejo bundi numvise sikerana cyane umushikirangaje w'ubutungane Burundi birasa avuga yuko ngo leta y'u Burundi erega gusagati kare kari mu ruzi ngo leta y'u Burundi yashigikiwe ngo turashigikiwe n'abarusiya abo bose abazungu turashigikiwe n'abashinwa abo bose abazungu ngo turashigikiwe n'aba muri Turki rero umuntu wese agira ngo ushigikiye Senared niwe mubi ariko ushigikiye leta n'umweranda ibyo ibintu bitweza no kubivamo nta buhinga burimo kuvuga no gusamaza abarundi ikindi nacyo ni uko mbega umurundi aba mu Bubiligi yagiye kuhaba yahunze kuko abishatse cyangwa yarahunze ahunze icamukanze reka tubaze twubahe abantu bahunze burya ingomera yavuzwa ikagukanga ugahunga umuntu agahunga akemera agahunga agasurwiwe birakwiye ko tubaza kubaha ntitubane tuvuge ngo ni umugaragu atumwa n'ababirigi atumwa n'abazungu atumwa n'ibiki n'ibiki atumwa n'ijambo agendana n'ikisebe agendana n'umwitwarariko agendana n'ubukene agendana n'indwara agendana reka rero twubaha abantu dusubiye kuvuga ibyo kuvuga ngo n'abagaragu batandika ijambo ikindi nacyo mbega urabye Burundi aho tugeze abantu b'abashimusi biriko baratwara amahera ati Burundi aja muri Abu Dhabi aja mu Bushinwa agura indege asubirije agura inzahabu yo muri Congo miliyoni n'imiliyoni amajana na 50 nizo batoye muri Panama Papers zavuye i Burundi inzahabu z'i Congo zaciye i Burundi zagurishijwe imiliyoni 160 ibyo none ucubwira abarundi uti naremeye ndatorwa Imana yarantoye yaracitse imbere emera ndabatwaye ubu ejo hirya y'ejo gushika yeza agaruse mugabo muce munyemerera ngume niba ngume ndungisha amahera hanze abana b'abarundi bagora amashure ibisa bigura imiti amabarabara asibe ubukene bwose n'inzara bitera Burundi kiretse kuko jewe natowe n'Imana mu mpaka ryo gusa ukuzi zibazi
reka tubandanye
ubushinwa muri Malezi naho tugeze bitavuzwe uko biri baca kubwira ngo urahengane rego ntiduhengane.
Reka tubandanye ikiganiro tugaruke ku batumviza ariko badutera kama kuri telefone. Gilbert uratumva?
Ndabumva.
Ubu tubwire indi zina naho uhamagaye uri?
Ni Kamenyero, nkahamagaye ndi Quebec, Canada.
Mushaka gushikiriza icyumviro canke murafise ikibazo?
Je n'icyumviro najya nshikirize. Ndahera ku ibyo bintu by'inzu ya Minani. Y'amatohoza amaze kuzi kavuga yuko inzu yari isanzwe ifite abantu bayirarira mugabo futi yuko badahembwa barayitaye baragenda hama hagize ibintu bishikira ikasambugwa ikakibiki uwo muntu ariko avuga ngo n'umumenyeshamakuru ngo yigenga akashazamba n'umenga ariko abishira abipanga na politike je mbona yuko umenga akuna kanenge noshobora kumutora ko kuko ni ibintu bitumvikana kuko turabizi neza mu gihugu amakuru ntayakurikirana aba buri abanyagihugu ariwe wese arashobora akashikirwa n'ibintu by'ubusuma mugambi sigura yuko ashaza kuvuga ngo ni leta ngo ni yera tegezwa kinoza birasanga abagizi ba nabi barabaho nibabe babanza bakarindira iby'amatohoza adoshikako kugira ngo bashobore kumenya ukuri ko nyako.
Murakoze.
Hama tugarutse ku ibyo biganiro navyo.
Munyarutse.
Ego tugasubira biganiro navyo vyawe. Ego ni byiza yuko abarundi tuganira tukaronka tugatorera umuti w'ingorane ziko ziraba inzara n'ibindi cyane cyane kuko abanyagihugu nibo usanga bariko barahura n'ingorane nyinshi abo banyepolitike nabo baho bibereye muri ngaho mu Burayi n'ahandi umenga afisi mubona yuko afite ibindi bintu baba ariko barakina mu umunyagihugu nyashobora ari karapfa ama kwiyumvira yuko ibyo biganiro bizoza bivamwo nuzeya guverinoma de transition iya nubwo munyamara ko nyine arende para niwe nakanye kuko ngo reka ngongo muziza ngo yaratembagaje ubutegetsi nta butegetsi yatembagaje kuko abanyagihugu ntabwo twamwitoreye turamwishiriraho ahantu no kuguma bashaka ntabwo mbega ngo nkuziza ngo azokwitoza ivyo birabivaremwo kuko si afere ibara abasinzi ibara abanyiki umugambwe n'uzodesi tukavuga ni bo uburezi twebwe umuntu uze mu kandida wacu
muheraheze murakoze
kwiyumvira yuko ibyo biganiro byarusha bizovamwo guverinoma de transition bivanemwo mu mutwe kuko iyo guverinoma de transition niyajaho ahubwo niyizobije
guhimbaka twumvise icyumviro mwashikirije murakoze
namwe murakoze
umwanya uri kuratera ubugenda emarana ashaka ngaruke kuri no sambano tugaruse kuri ibyo biganiro kugene biriko biraba no kugene umuntu ashaka kwibaza iyo bizotahira nkuko muhuza avuga ko mu mpera zindwi hashobora kuboneka amasezerano hari icyanyuma mwoshikiriza icyumviro cyanyuma mwoshikiriza kuri ibyo biganiro
jewe icyumviro cyanyuma mwoshikiriza gusa uko baganira kose nuko ibizovamo bitegurizwa kubahiriza abarundi n'uburundi hanyuma bigahumuriza bose niyo ntumbero mbona yuko ibyo biganiro byofata hanyuma jewe nibaza ko ntabwo banshigikiye cyane abantu biyumvira yuko twosubira inyuma batangwa kuzana ngamaguverinoma d'union nationale ngo bakazana ngo abasirikare bo hanze ibyo nibyo namye mvuga ko twosanga tubisubiyemo kenshi hanyuma ikindi nashaka kuvuga nishaka gukebura abantu nuko iyo bari kubavuga ngo kinarebe bari kubavuga ngo ntibabatumiye mbega abo bantu ko ari abantu bari hanze tuvuga ko ari abanyepolitike bahunze igihugu badashyigikiye leta none nta bandi barundi benshi bari hanze bari mu yindi migwi bashyigikiye leta bariho abo bobo bavuze ati ntibabatumire byogenda gute kubera ko nabo kandi barimo abagabo b'ijunda bashyigikiye leta b'abanyepolitike bari hanze nibaza ko ibyo bintu bategerezwa kwama bariko batandukanye
murakoze reka duha
bakagira urunani rwabo bakagira hamwe ni byiza
reka duha kadyo
bari hanze bashyigikiye leta bafite imigwi ya politiki bakiniramo
murakoze
bituma twokwama turiko turabihagarara ko cyane
reka duha akaryo Atanas karayenga mu kanya gato nawe nikiye cyanyuma washikiriza
izo nuko kuganira ni byiza cyane muga kubwira ukuri mu biganiro biraruta kubesha abantu ngo wemeye amasezerano ya Arusha kandi uzi yuko nkuzi zagomba gusaba kwitoza icyo ni kinyuma cyabaye gusa hari ikintu cyane mana bavuga nuko abantu b'abarundi baguma babandanya kwemera yuko umuntu yicwa yangazwa yasambanywa nguvu ntihabure ubutungane bubikurikirana ibyo bintu birateye agahinda nibyo twoshira imbere ivyo hanyuma nyuma nuko abantu baguma biba igihugu batosaba gusura kubandanya bagitwara ibyo byo kwiba birazwi ibintu byanditse cyanyuma nubwo nuko
yaraheze
hari abapatiri benshi babisabye mu misa neza ngo narumvise ubabivuze muri
katolika. Murakoze bare batumire bacu Athanase Karayenga umenyesha makuru yigenga kongera akaba umuhinga mpanuro jambo yigenga ku bijanye n'itangazamakuru mpuzamakungu na Innocent Bano yanonoso ivyerekeye politike ku rwego rwa doktora turako tuganira ku biganiro vya Arusha ukugene babibona tushimiye kandi n'abashoboye kuduhamagara n'abakurikiranye iki kiganiro mugire ibihe byiza.